Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radiohvwa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, nedirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo, nanje ndabahayikaze mu biganiro byacu.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara, turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta, baba abikorera ku giti cyabo.
Uwo ni Diane Shima Rwigara, umunyarwandakazi uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu.
Umuyobozi w'ibiro bitikirana inkozi z'ikibi muri Amerika, FBI, James Comey, arahakana ko ataruhara yoba yaragize mu byaba byafashije umwe mu bakandida bahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze.
Mu Bufaransa kuri uyu mugoroba hateganyijwe ikiganiro mpaka hagati y'abakandida babiri bahatanira kuyobora icyo gihugu.
Umutambukanyi wa perezida w'igihugu cya Nigeria, Aisha Buhari, yatangaje ko amagara y'umugabo wiwe atameze nabi nk'uko abantu bavyibaza.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, ntimuve ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho kuri uyu mugoroba hateganyijwe ikiganiro mpaka hagati y'abakandida babiri bahatanira kuyobora icyo gihugu. Icyo kiganiro kiza kumara amasaha abiri ku mateleviziyo atandukanye, kirahuza Emmanuel Macron na Marie Le Pen. Ibipimo bikomeje kugaragaza ko Macron akomeje kuza ku isonga n'amajwi 60%, mu gihe Le Pen ushyigikiye politiki yo gusigasira umuco w'Abafaransa wa kera afite 40%. Macron na Le Pen bahuye mu cyiciro cya kabiri cy'amatora nyuma yuko aribo baje ku isonga mu matora y'icyiciro cya mbere mu bakandida 11 bari bahanganye. Byitezwe ko muri icyo kiganiro ari nacyo cyonyine kitezwe muri iki cyiciro cya kabiri, abakandida baza kubazwa ku bibazo bitandukanye bireba ubuzima bw'igihugu birimo ubushomeri, ikibazo cy'abimukira n'umutekano. Kuri ibyo bibazo byose abakandida uko ari babiri ntibabivugaho rumwe. Ubusanzwe Le Pen asanzwe ashyigikiye kamarampaka yo kwemeza niba Abafaransa bifuza kuguma cyangwa se kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, mu gihe uwo bahanganye Macron yifuza ko ahubwo habivugururwa kugira ngo uwo muryango urusheho kugira akamaro ibihugu biwurimo. Biteganyijwe ko ikiganiro gitangira mu kanya gikurikiranwa n'abantu bagera kuri miliyoni hafi 20. Amatora mu Bufaransa ateganyijwe kuri iki cyumweru gitaha.
Tuve mu Fransa tuze ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'ibiro bikurikirana inkozi z'ikibi, FBI, James Comey, avuga ko ababazwa cyane no kumva abantu bavuga ko ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi ayoboye FBI byoba byaragize uruhara mu gutuma Donald Trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze. Ivyo n'igihe ibiro FBI vyatangaza ko bisubiye kugurura itohoza ku kugene umukandida w'umudemokrate Hillary Clinton yavyifashemwo ku vyerekeye amakuru y'ibanga mu bubiko bwiwe ku giti ciwe bw'ubutumwa bwa email, igihe yarumushikiranganje na Jerry Migenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. James Comey yabwiye umugwi n'amashingenguzamateka ujejwe ibibazo bijanye n'ubutungane ko bitamworoheye na gato gutangaza ko agiye gusubira kugurura itohoza rishasha kuri Hillary Clinton amezi atari make nyuma yuko abajejwe itohoza bamenyesheje ko ata makosa yarenze ko. Yamara Comey avuga ko guhisha amakuru mashasha yari afise kuri Hillary Clinton vyari kugira ingaruka zikomeye cyane nyuma ko yuko yari yabwiye inama nshingamateka ko itohoza ryarangiye. Comey avuga ko gufata iyo ngingo kitari ikintu cyoroshe na gato. Yamara aremera ko iyo ngingo yiwe yari itumbereye. Ibiro bikurikirana inkozi z'ikibi muri Amerika, FBI, mu bisanzwe biragerageza kudashira habona amakuru yerekeye amatohoza y'abakandida baba bariko bahiganwa amabanga y'umukuru w'igihugu gato imbere y'amatora kugira ntibigire ingaruka kubivuye mu matora. Yamara Comey avuga ko atigeze yiyumvira kwitohoza rishyasha kuri Hillary Clinton ryari gushobora gufasha Donald Trump gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze muri Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tukivuga ku makuru ajyanye n'amatora hirya no hino ku isi. Ishyaka riri ku butegetsi mu Bwongereza rirahabwa amahirwe menshi yo kuzatsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu. Ibipimo bigaragaza ko iryo shyaka rishyigikiwe cyane muri iki gihe kuruta n'uko byari bimeze mu myaka za 80 ubwo ryayoborwaga na Margaret Thatcher. Ibyo bipimo byerekana ko iryo shyaka ryizeye ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka ritsinze amatora mu bwiganze mu Bwongereza niryo rihita rishinga guverinoma. Byitezwe ko ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta riyobowe na Jeremy Corbyn rizatakaza imyanya myinshi. Minisitiri w'intebe Theresa May yatunguye Abongereza mu kwezi kwa gatatu ubwo yahamagazaga amatora rusange yo gushyira mu myanya abadepite bazahagararira imijyi n'uturere mu nteko ishinga amategeko. Mu Bwongereza amatora yaherukaga kuba mu mwaka w'2015. Manda y'abatowe yagombaga kurangira mu mwaka w'2020. Madame May yatangaje ko yahamagaje amatora nyuma y'uko hakomeje kugaragara ukutumvikana mu bagize inteko ishinga amategeko mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'Ubwongereza kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Theresa May yasimbuye David Cameron wari ushyigikiye ko Ubwongereza buguma mu muryango w'ibihugu by'Uburayi.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu karere k'Iburaya tuje mu karere ka Aziya, aho Ubushinwa busaba ukwifata mu guhangana kuri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru kubera imigambi ya Korea ya Ruguru yerekeye ibigwanisho ruhwanye inganda n'amamisile. Ivyo bibaye umunsi umwe nyuma y'uko Korea ya Ruguru itangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zijana karere mu ngwano y'ibigwanisho ruhwanye inganda. Perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping mu biganiro yagiranye ku telefone na mugenzi we w'igihugu cya Philippines Rodrigo Duterte yasabye impande zose mu mishyamirano kwifata zikagaruka mu biganiro mu buryo bwihuta bushoboka. Yasubiye gutera kama impande zose zegwa n'ikibazo cya Korea ya Ruguru kuguma zitekanye no kwifata, zikirinda guterana amajambo kugira bitume hashobora kuba ibiganiro hagati y'impande zose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Ubushinwa ucuditse cyane na Korea ya Ruguru gukora kurushiriza kugira bugondoze ico gihugu kubijanye n'imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile.
Igihugu cya Irani cyasabye Pakistani kugifasha guta muri yombi abarwanyi b'abasuni baherutse kugaba ibitero ku basirikare barinda imipaka ba Irani. Ibyo byatangajwe n'intumwa za Irani ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Javad Zarif ziri mu ruzinduko muri Pakistani kubonana n'abayobozi b'icyo gihugu. Umutwe w'abarwanyi wita Jaish al-Adil wiyemereye ko ari wo wari inyuma y'ibitero mu ntara ya Sistan Baluchistan ihana imbibi n'intara ya Baluchistan muri Pakistan. Intumwa za Iran zemeza ko abo barwanyi bishe abasirikare 9 bakomeretse umwe banashima umwe bamwambukana umupaka bamujyana muri Pakistan. Mu biganiro izo ntumwa zagiranye n'abayobozi muri Pakistan bagarutse ku kamaro ko kurushaho gukorana mu kubungabunga umutekano w'imipaka w'ibyo bihugu. Minisitiri w'intebe wa Pakistan Nawaz Sharif yabwiye izo ntumwa ko yifatanyije n'imiryango y'ababuza babo mu bwicanyi. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize perezida wa Iran Hassan Rouhani yandikiye Nawaz amusaba ko abakoze ubwo bwicanyi bagezwa imbere y'ubutabera.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC. Naho ku makuru yerekeye Afrika, umutambukanyi wa perezida w'igihugu cya Nigeria Aisha Buhari yavuze ku magara y'umugabo wiwe Muhammadu Buhari. Yatangaje ko amagara yiwe atameze nabi nk'uko abantu bavyibaza. Ivyo bitangaje mu kwishura gukamukatewe n'abantu batari bake kuko yofata akaruhuko k'ubugwayi. Mu butumwa yashikirije ku rubuga Twitter, Aisha Buhari yatangaje kumuhingamo uwejo kwa kabiri ko umugabo wiwe abandanye kurangura amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Ivyo inyuma y'uko adaserutse inshuro zitari nke mu nama y'abashingamateka abashikiranganje muri antunga bagize leta. Perezida Muhammadu Buhari muri iki gihe afite imyaka 74 yatahutse mu gihugu ciwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu inyuma y'uko amaze amayinga 8 i Londres mu Bwongereza kwivuza indwara itatangajwe. Chegira chiwe Yemi Osinbajo yaramusubiriye vy'agateganyo mu mabanga ya Perezida Buhari Buhari yari Londres hisunzwe ibwirizwa nshingiro y'igihugu ca Nigeria. Perezida Buhari ndi yaserutse mu nama zibiri zirangiye z'abashinga abashikiranganje bagize leta yiwe, ndiyagiye kandi mu bisabisho mu musigiti ku munsi wa gatanu heze canke mu bugeni bw'umwe mu buzukuru biwe ku munsi wa gatandatu urangiye. Igisirikare cy'igihugu cya Cote d'Ivoire kizorungika mu buzo babubaye bwa mbere abasirikare 150 mu gihugu cya Mali kwifatanya n'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU MINUSMA mu gisagara cya Tombouctou mu buraruko bw'igihugu. Ivyo vyatangajwe no musiku wa gatatu na General Touré Sekou ayoboye igisirikare cya Cote d'Ivoire. General Touré Sekou avuga ko ari kwiyemeza gukomeye kubera ari ubwa mbere igihugu ciwe kirungika abasirikare bajejwe kurwana muri Mali. Mu bihe vyahise igihugu cya Cote d'Ivoire cigeze kuba gifise uruhara n'igihagararo gikomeye karere ko muri Afrika yo mu burengero. Imari ico gihugu kiriko kiva mu kiringo c'imyaka itari mike y'uruhagarara rwa politike. Ico gihugu gishaka gusubira kugira uruhara rukomeye mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. General Touré Sekou avuga ko gukomera ugukorera hamwe kw'amakungu gukenewe cyane muri iki gihe kubera ibibazo by'iterabwoba.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu Rwanda aho urutonde rw'abashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu matura ateganyijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani rukomeje kwiyongera. Kuri inshuro habonetse umunyarwandakazi uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga. Diane Shima Rwigara, imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Assinapol Rwigara, mu kigano yahaye abanyamakuru yemeje ko yiteguye kwiyamamariza umwanya wa perezida w'u Rwanda nk'umukandida wigenga. Yavuze ko hari byinshi bigomba guhinduka birimo ubukene bwugarije abatari bake. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa uri i Kigali nawe yari muri icyo kiganiro.
Umwari Diane Shima Rwigara umaze gutangaza ku mugaragaro ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka azabikora nk'umukandida wigenga. Ni imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Assinapol Rwigara, uyu yapfuye mu 2015 ku mpamvu zitavuzweho rumwe. Diane Shima w'imyaka 35 y'amavuko ntaho azwi mu bikorwa bya politiki, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'imari n'icungamutungo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko mu myaka 58 ishize nta butegetsi bwigeze busubiza ibibazo by'ibanze bireba abaturage. Umva zimwe mu ntenge zikomeye abona ku butegetsi buriho.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta, baba abikorera ku giti cyabo. Reka mvuge ku banyamakuru kubera ko nimwe muri aha aho usanga nta bwisanzure buri mu itangazamakuru. Umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza. Ikindi kibazo ni ikibazo cy'umutekano, aho abantu baburirwa irengero, abandi bakicwa, abandi bagahunga igihugu. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro, gifite umutekano, aricyo u Rwanda rugenderaho, kandi abantu bicwa, abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke, abandi banyerezwa.
None niba nenga bimwe mu biriho yabazanye politika iki?
Politike idaheza iha buri wese uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bye, ishingiye cyane cyane mu bitekerezo biturutse mu baturage bigamije kubaka. Buri munyarwanda wese hatitaweho kucyo yaba aricyo cyose afite uburenganzira mu miyoborere y'igihugu cye. Buri munyarwanda wese agomba kugaragaza ibitekerezo bye bigamije kubaka, agatinyuka akavuga ukuri kandi ntabizire. Kutumva ibintu kimwe na leta ntabwo byagombye kuba icyaha gikwiye gutuma umuntu ahohoterwa.
Umwari Diane Rwigara aramutse yujuje ibisabwa akemererwa kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, nta kabuza ko yahangana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 kuri uwo mwanya. Uyu mwari ngo icyubunararibonye buke muri politiki n'ikimuteye impungenge.
Ese abo bita ko bafite experience muri politike ubu batuyobora? Ntibatuyobora, ariko hakaba hari iki? Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda. Kuvuga rero umuntu afite experience muri politike ngo nibyo bizatuma cyo mu bibazo, ahubwo nibyo bibi, kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage. Rero igikenewe mu Rwanda ni umuntu wumva abaturage.
Diane Rwigara atangaje ko aziyamamariza gutegeka Rwanda mu gihe mu mpera za 2015 abanyarwanda batoye kamaramaka kumuza ndengo ya 98% basaba ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivugururwa mu ngingo yaryo y'101 bagakomorera Perezida Kagame ngo azabashe kongera kwiyamamariza gutegeka. Uyu ushaka kuba umukandida wigenga yibukije amwe mu magambo mukuru w'u Rwanda yavuze ko igihe yabura umusimbura byaba bigaragara ko yategetse nabi. Kuba rero magingo y'ibya Perezida Kagame byarabaye ikinyuranyo nabyo Diane shimageze icyo abivugaho.
Iyo igihe cyo gutanga ubuyobozi kigeze bitwaza ko ari abaturage babasabye ko bakomeza bakabayobora, ugasanga abaturage rubanda rugufi aribo bigizeho ingaruka mbi nyuma. Kugira rero ngo uwo muco mubi uranduke, nuko komisiyo y'igihugu y'amatora ikwiye kutabogama igaha amahirwe angana buri wese ushaka gutanga kandidatire ye, abanyarwanda akaba aribo bihitiramo ibibabereye. Icyo leta ya FPR itashoboye gukora mu myaka 23 ishize ntabwo izagikora muri iyi myaka izaza.
Umunyemara Sina Paul Rwigara akimara gupfa umuryango we wakunze kumvikana mu bitangazamakuru wiko mu butegetsi ko buri inyuma y'urupfu rwe. Abanyamakuru bashatse kumenya niba uyu mukobwa utamenyerewe mu bikorwa bya politiki kuba yayinjiyemo bifitanye isano n'urupfu rwa se.
Ibyabaye ku muryango wanjye nasanze atari twe twenyine. Nasanze ibibazo twaciyemo ari ibibazo abanyarwanda benshi bacamo. Niho rero niyemeje gushaka inzira nabona uko nkemura ibibazo byugarijwe n'abanyarwanda benshi, kuko ntabwo ari famiye imwe gusa, ni imiryango myinshi.
Umwari Diane Shima Rwigara abaye umunyarwanda kazi umwe rukumbi ugaragaje ubushake bwo gutegeka u Rwanda, yiyongereye ku rutonde rw'abandi banyarwanda bamaze kugaragaza ubwo bushake mu kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani nk'umukandida wigenga. Ni nyuma ya Bwana Philippe Mpayimana wabaga mu Bufaransa nawe uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga. Hari kandi Bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse na Padiri Thomas Nahimana ubaba mu Fransa. Uyu nawe uri ku iturufu y'ishyaka ishema ry'u Rwanda amaze gukumirwa ubugira kabiri adakandagira ku butaka bw'u Rwanda ngo abashe kuhakorera ibikorwa bya politiki. Kugeza ubu abasesengurira ibintu hafi kuri politiki y'u Rwanda bemeza ko hataraboneka umuntu ukomeye muri politiki uzashobora guhangana bya nyabyo mu matora y'umukuru w'igihugu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi. Ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho abantu batatu bahitanywe n'isanganya y'imodoka yahushije ibarabara muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Ku mutumba wa Gikomero aho isanganya ryabereye, ababa bemeza ko imodoka yari kiriruka cyane. Urongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko inyamirira mabi ziri mu matohoza y'icyateye iryo sanganya. Umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari i Bujumbura mu Burundi niwe yateguye iyi nkuru.
Iyo modoka yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu niyo mu bwoko bwa Toyota Hilux yariko ivaye ingozi igana mu Kirundo. Umwe mu bari hafi yaho iryo sanganya ryabereye yemeza ko umushoferi yariko agendera mu muvuduko munini.
Imodoka yagiye muri speed ndende iva ku masanganzi yarimo irajya mu Kirundo. Hanyuma urabona hajya hari n'ikorosi yari ya mushoferi yamaze kurikata. Hanyuma arikase ariko imodoka yiruka cyane, hanyuma amaze gukata iyo korosi ikigonga amabuye. Hanyuma hari abantu bahagaze reba abadamu, umwe yarimo arabaza mugenzi we ko yoza kumugurira agatoke, kuko umudamu umwe avivumbi uyundi abahahete bakivugana ivyo imodoka ikiraza irabagonga yagonze amabuye, hanyuma irabahitanisha mu isanzu bari hajya yabanje guhitana abantu. Amaze gupfa batatu nibo bajyanye kwa muganga, ashobora nawe kuba yo kwitaba Imana.
Ku mutumba wa Gikomero ahabereye iryo sanganya hari amazu menshi y'ubudandarizo n'ubunywero impande y'ibarabara rya kaburimbi. Kubera umuvuduko muremure w'imodokari zihasha, abanyagihugu baho bavuga ko badasiba kwicura amasanganya.
Oya, ni muremure cyane, nta ugenda buke buke ugenda ku muvuduko. Donge sine kugira byinshi kuko je byinshi ndabibona ko n'abandi babibona. Ntumbiye ngo wapakira gute je mbaze ibindi bintu ndaza abanyeshuri ngo mbaza byinshi gusa imodoka ziriruka zaba iz'amashyirahamwe zaba zigenga abapakira bose ni mwoto.
Umva wibiteze bayihagufi nyabaguhurutu
singa ndafasha nyine zigenda mu muvuduko munini ngaha, hirya kesho tuzibonye turi ngaha turiruka.
barasaba inzego zibijejwe gukurikirana cyane ikibazo cy'umuvuduko w'imodoka ari mu ibarabara, bagasaba no gucunga cyane abagendesha ibyuma basomye utuyoga ko batarengeje urugero.
Tubasaba kugabanira umuvuduko mu ibarabara.
Mu bisaba abandi
tisaba abajeje umutekano ibarabara intwara ko bashaka itegeko byo guhimiriza kugira ngo abantu baze baragenda bukebuke kugira amasanganya ntabemeshe kurabye nk'iri sanganya ryabaye umuvuduko abaye muremure byo babyiza habaye itegeko yuko imodoka zikagenda kuri arere ntoyi cyane kubera yuko ziteze amasanganya kubera yari ari kwiruka.
Tubasaba yuko barabe ko abantu batwara imodokari zigenda ko ugabanya ibinyobwa kwari ho bishwa kuna magira magita kwa banyo inzoga ibyo binagize nagize ngwanje bundi ku mushofera araho yagize ikibazo aragonga mu cyetwa ku mundo kandi sakonga mu mekanivu bije tinaje ku muvuza biranangora cyane birebire kandi nabonye uko yagize ko
aho twashika habe iryo sanganya inyamira mabi yari yashitse gutohoza icyateye iryo sanganya mu gihe abanyagihugu bemeza ko ryavuye ku muvuduko munini urongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko inyamira mabi igikora amatohoza ayo matohoza akaba ari yashobora kwerekana icyateye iryo sanganya nkuko urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo abimenyesha. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mutubabarire rero umumenyesha makuru wacu nkuko avyivugiye Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo si Bujumbura. Kuri iyi nkuru yerekeye Burundi, umutama w'imyaka irenga 60 wo mu Rushubi ku mugwa mukuru wa komine Isare turi mu ntara ya Bujumbura yararashwe ahita yitaba Imana hari hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro yo ku munsi wa kabiri nk'uko abari kumwe n'uwo muhisi babibwiye Ijwi rya Amerika. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Abanyarushubi ku mugwa mukuru wa komine Isare baraye mu ruhagarara bavuga ko bataheruka bibaza ko abitwaje ibigwanisho babateye ni nyuma y'amasasu yumvikanye ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa gatatu mu bunywero. Amasasu yahitanye Jiriberi Ndayisaba umutama arenze imyaka 60 nk'uko bivugwa na musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru.
Ejo hari igihe cy'isaha imwe ziba y'iminota 10 mu kabare k'uwitwa Rukebesha aho hari hicaye abantu babiri bariko baranywa inzoga bariko binywera agacupa abandi banyagihugu bose bariko baranezerwa ata ngorane bafise hakaza inkozi y'ikibi abasi y'amahoro n'iterambere bazananye inyuma bashika barasa umwe muri abo babiri bari bicaye mu kabari.
Ababa ku mugwa mukuru wa komine Isare biyamiriza ubwo bwicanyi ku bantu bariko bivuna akanyota biboneka ko buba bwateguwe. Eugene Ndereyimana ni umwe mu bavuka komine.
Ubu bwicanyi tubona nabi cyane kuko ni ibintu usanga biza bitumbereye umuntu kanaka umenga ni ibintu biteguye bashikirako barasa hama ntihagire n'igikurikwe bwe tumuraba yari umuntu bwa mbere yarakoze muri komine igihe kitari gito avuye muri komine aca yungururiza mu bintu bijyanye n'amatonero y'ikawa nta bintu by'imigambwe yarimwo nta byo twanamubonamo yari umuntu w'umutama yagira neza n'abantu nta n'ibya politike nta n'ibyo wamubonamo nta n'ipfura ari mugambo ashaka inkofero yakwigira yambara.
Abanyarushubi bavuga ko insiguro y'ubwo bwicanyi igoye gutanga ariko musitanteri wa komine Isare avuga ko ari iterabwoba.
Tubwiye insiguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba goba kandi tukabona yuko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeko uko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere tuba tubona yuko ari abasi b'amahoro ari abasi b'iterambere ari abadashaka yuko umugwa mukuru w'intara ya Bujumbura na komine yacu yahisaye tubona yadutera tuje imbere.
Abanyarushubi bibaza icatumye umutama agandagurirwa aho yariko yivuna akanyota. Eugene Ndereyimana asaba abagize ingendo ubwicanyi kubihagarika.
Abanyeshuri twebwe twaribabariye tumaze igihe kirekire mu bihe bibi twariho turisanasana turondera ibyo tubeshaho n'ibyo bubeshaho imiryango n'ibikorwa by'iterambere twe icyo dusaba ni uko abo bantu bagira ibyo boreka tukiberaho mu budasa bwacu umwe wese akirondera tumubeshaho n'utubeshaho umuryango mugabo ibintu by'ubwicanyi twebwe nta n'ibyo dukeneye nta n'ibyo dushaka nta n'ibyo twifuza
haba mu muryango wabuze no mu babanyi nta kindi basaba atari amatohoza yihuta kuri urwo rupfu. Batera kamo inzego z'umutekano n'intwaro gukingira abanyagihugu. Musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru atanga inyishu kuri iyo myitwarariko yabarongoye.
Icyo turiko turakora ni uko tuguma duhimiriza abenegihugu mu bijyanye n'amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri tubandanya iganyabune tubandanye dukorana neza n'abajejwe intwaro abanyagihugu abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungano.
Igitero nk'ico mu kabare caheruka ngaho mu Rushubi mu ijoro ry'igenekerezo rya 23 ukwezi k'umunani muri 2015. Ico gihe hasize ubuzima uwahoze ari musitanteri wa Kominisare Ponciano Barutwa nayo gushika ubu nta uramenya icatumye uwo munywanyi w'umushingamateka agatorwa asa yicwa. Ni mu gihe inyamiramabi zari zamenyesheje ko amatohoza atanguye kugira hamenyekane ibijanye n'urupfu rw'uwo mugabo. Abo bari basangiye urugamba rwa politike bavuga ko yazize ivyumviro vyo vya politike. Ibujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste Nzikobanya nka. Inkuru yindi tugezeho nuko ministeri ishinzwe ingufu na mine mu Burundi yasohoye itangazo ribwira abagurisha ibikomoka kuri peteroli mu Burundi birimo essence ko batemerewe kubigurisha nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Abanyamakuru mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania bifatanyije n'abagenzi babo ku isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Izo ngorane uwo mucururanzi w'umurundi avuga n'abamenyeshamakuru biyarusha muri Tanzania baradicamwo. Uwo n'umumenyeshamakuru mu ntango z'uno mwaka yafunzwe azira kazi kiwe.
Lakini naweza kusema pengine kwenye mpangilio wa serikali inaonyesha kwamba kuna
ati mu bisanzura vya mategeko uwo mengu bwigenge bw'amenyeshamakuru burahari ariko mu ngingo ntabwo hagiye gukora kazi kawe ariko inzego zo hasi zikakubera intambamyi canke bakagora ko wakoze inkuru zitabanezera. Dusaba ko leta yutanga nk'itegeko ko umumenyeshamakuru akingirwa ahagiye gukora akazi kiwe hose kandi ko inzego zo hasi zitabikoze zohanwa eka n'igihe natwe dukoze amakosa tugahanwa.
Kuna makosa amekosea basi ataweza kuadhibiwa kwa makosa yake.
Umumenyesha makuru na umukenyazi avuga ko abamenyesha makuru atari abanse b'ubutegetsi ubwo aribwo bwose ahubwo ari nk'ikiraro kibuhuza n'abanyagihugu.
Kiangalia waandishi wengi sasa hivi uruhusiwi kumwandika kiongozi.
Abategetsi benshi usanga abamenyesha makuru batinya kwandika kubiberekeye kuko babatinya. Iyo bikoze naho witega ibikurikira eka niyo bakoze ibyiza ntibiheze ngo bimenyekane. Mu bisanzwe akazi k'abamenyesha makuru ntawe arakwiye kukinjirira uwari we wese. Umumenyesha makuru si umwasi wa leta ahubwo ni bashika n'imyidogo y'abanyagihugu hama igatora ibinyishu mu gihe byumvikanye mu bimenyesha makuru.
Lakini pia kujibu zile kero kwa kupitia vyombo vya habari.
Wewe atari naho mbere abamenyesha makuru bakubitwa bari ku kazi kabo.
Kwa mfano unaweza ukaenda laba kwenye ofisi za serikali ukitafuta habari lakini unapofika
atakarwe nuko ushobora kuja mu biro by'umutegetsi kurondera makuru ukayabura. Ataraho mbere n'abamenyesha makuru bakubitwa bari ku kazi kabo ka minsi yose. Uwo mwidegembyo w'imenyesha makuru n'ukuru acakandamizwa hani wacu
habari bado unaendelea kukandamizwa panchini.
Mugenzi we yongera ko ingorane zo kubura makuru atekenshi inzego za leta nizitanga makuru
hasa katika sekta mbalimbali za serikali taasisi za umma.
Ati ni kuri inzego zose zabi za leta canke za bigenga nizirajijuka ngo zitanga makuru ko bikwiriye niyo yoba ari meza. Baratinya ko bavuze ikintu kanaka twahava tubavuga nabi kandi twebwe tuvuga ibyabaye gusa. Abategetsi tubanditse ko canke tukavuga ibitabanezera twisanga twafunzwe canke twahawe gasopo. Nukuri ari inkuru dutinya gukora kubera ivyo
bazi ya taarifa ambazo tunatakiwa tuziandike tunafika mali tunaziogopa.
Ikindi abamenyesha makuru binubira ni itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ritekanya ibihano bikomeye canke adabu ryo murengera ku mumenyesha makuru yakoze ikosa kanaka. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka umushikiranganje jejwe ivyo kumenyesha amakuru yarabugojwe mu mabanga yiwe. Iminsi ibiri imbere yaho yari yakingiye yongera avugira abamenyesha makuru bikimenyesha makuru kimwe cigenga bari bahohotewe n'inzego za leta harimo igipolisi. Icegeranyo c'ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières gishira igihugu ca Tanzania mu kibanza ca 83 ku rutonde rw'ibihugu 180 ku isi mu kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru uno mwaka. Ku mwaka uheze ico gihugu cyane mu kibanza ca 71 gushika ubu nta mumenyesha makuru aricwa azira kazi kiwe. Uyu munsi kandi ushitse atamumenyesha makuru afunzwe. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru aturutse hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimira injeniyeri na Fatuma Almaskala badufashije kwegeranya amakuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fideni Yongabo. Mugira umugoroba mwiza. Thank you.